Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nchuti bakunze muteza amatwi ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri cya gatano muri komune ya Joydiane na Hazwe ndongo ibiganiro n'amakuru vy'ino mwanya.
Uyu munsi turindiranye igishika gerekana yuko dusuye gukaranga kabasokuru aho hambere bama bafashanya biciye mu miryango cyane mu kibano abarundi bose tubatera kamo bumve neza yuko gufashanya n'ufatana mu nda ari igihugu gikomeye cyane.
Ni perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza avuga ku munsi wo gufashanya ugiye kuzura himbaza ugenekerezo rya 28 ukwezi kw'indwi uko umwaka utashe mu Burundi. Iyo nkuru co kimeni yerekeye ubushikiranganje bw'indero muri ico gihugu nyene bwafuse ingingo yakumira amashure asanzwe abigeme batwaye inda bakiri ku ntebe y'ishure. Turazigaruka ko mu kanya isase mugume ku maradiyo yanyu. Nongere ndabahikaze na ndabiciye ku masonga nkitangura umukuru w'igihugu cyo Burundi Petero Nkurunziza kuri no wa gatandatu yatanguje icese himbazwa ry'umunsi wo gushigikirana mu ijambo yashikirije abitabiriye ibirori ku mutumba wa Buye w'intara ya commune Ngozi avukamwo. Perezida Nkurunziza yasabye abarundi kwamana agatima ko gushigikirana. Ibindi kuno nkuru na mugenzi wacu Ngozi Jean Bosco Ndarurinze.
Umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yatanguje icese himbazwa ry'umunsi mukuru w'igihugu wahariwe gushyigikirana ku mutumba wa Buye. Yawutangurije mu kiyaya cya Vyegwa kiri kuri uyu mutumba aho yakiriwe n'abanyagihugu baho. Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru umukuru w'igihugu cy'u Burundi yavuze ko uyu munsi ugiye guhimbazwa buri iyi tariki y'uwa gatandatu udasanzwe.
Uyu munsi turindiranye igishika kuko byerekana yuko dusuye gukaranga kabasokuru aho hambere bama bafashanya biciye mu miryango cyane mu kibano bisigure neza yuko no munsi nuvuga yuko ubonetse hari haciye kirekire cyane bose udakogwa mu gihugu cy'u Burundi. Kubw'ibyo rero je nifatanije n'abarundi bose kugira ngo no munsi utanguze uyu munsi udasanzwe mu Burundi bwose uzokwama ukogwa ko iko nk'iki mu gihugu cyose cy'u Burundi igenekerezo nkiri kugira ngo abarundi bose tubatera kamo bumve neza yuko gufashanya n'ufatana mu nda ari igihugu gikomeye cyane.
Mu kwifatanya n'abanyagihugu bitabiriye ico gikogwa Perezida Nkurunziza yaciye ashikiriza intererano yiwe.
Mwabingo twaterereye batishoboye twatanze itoni zibiri z'ibiharage byo twiyimburiye dutanga itoni zibiri z'ibigori byo twiyimburiye amakare twatanze n'amafaranga ashika imiliyoni zitanu kugira ngo ashobore gushyigikira abatishoboye ngaha muri komine ya Mwumba. Mbona akajya gutera rero akajya gutera kamo abarundi bose abacishoboye bakishoboye no munsi tugicyo dukoze kuko dutanze tugashigikira batishoboye tuba turi ko turaziganya kuko natwe ibintu dutera tuja no munsi umuntu abakomeye yishoboye yibeshaho mugabo uko imyaka igendera agenda canke izindi ngo nashaka guhura no buzima bituma bisagwa yuko shigikirwa nabandi.
Mu banyagihugu bo ku mutumba wa Buye bari bagiye muri uwo munsi mukuru hari abari bazanye agatererano kabo hakaba n'abari barindiriye ko hari icyo bufashishwa. Abatishoboye bari ngaho baronkejwe ibifungurwa barashima ko uwo munsi mukuru wagiyeho.
Umunsi mukuru twibuka akaranga kake batwibutse twebwe abakora mbere kera baratumiranira bakicara hamwe bakarya bakanywa bakanezerwa nta byari biherutse twari twarabihebye
barose agafashanya ko bambaye. Uwo munsi mukuru ndawukengurutse cyane tugiriwe n'umukuru w'igihugu kugira ngo afashe abatishoboye.
Kiretse ko ari akaranga kabo hambere umukuru w'igihugu ahamagarira abarundi kwitabira ico gikogwa nk'icimana.
Tuvuze yuko rero abarundi bose kino gikogwa bo gikora n'umutima bikunze bumve neza yuko uronse ico ufise n'ico utanga ari umugisha kuri wewe kandi nk'uko ijambo ry'Imana biduhamagarira bidusaba yuko dukwiye kuza turafashanya mu kugaragaza urukundo Imana duhaye ibyo dufise kandi kimwe twazanye kandi kuva ngaha kuri nose n'ikintu tuzotwara mugimbwa dufise umutima mwiza iyo dufise tugatanga twa dutwikije mu bwabi bw'Imana. Tuyifuze yuko abarundi bose rero kino gikogwa ntibafate ko ari kibazo gisanzwe bafate ubwa mbere ko ari igikwa cy'Imana kandi bamenye neza ko abarundi kuva ubundi bubayeho bwanyu bufite icyibo kidasanzwe bashira imbere Imana Imana umwami Burundi.
Sabarundi gusa bahamagarirwa n'umukuru w'igihugu kwitabira ico gikorwa cyo gushigikira abatishoboye n'abanyamahanga ba mu Burundi barategwa kamo n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza gufasha abatishoboye mu ntara zose z'u Burundi. Uwo munsi mukuru wayimbarijwe ku mitumba yose igize igihugu uko ari utunganijwe abategetsi bakuru bakuru bose mu nzego za leta bategerezwa gushika ku mitumba bavuga ko kwifatanya n'abanyagihugu mu kwegeranya imfashanyo z'abantu aho nikora muri komine ya Mwumba y'intara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi. Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Jean Bosco Ndarurinze arakenuye amakuru mu gihugu cy'u Burundi. Tuyabandaniriza mu gisata c'indero aho ubushikiranganje bw'indero n'inyigisho z'imyuga bwafuse ingingo yabuza abana babigeme batwaye inda bakiri mu ishure kuja mu mashure asanzwe ataraye imyuga. Mu itangazo rya rayo risohotse, ubwo bushikiranganje butomora ko atagisata na kimwe umwana w'umwigeme yibungenze agikumiriwemwo. Inkuru ya mugenzi wacu Bujumbura, Raymond Zimana.
Nkuko biri muri iryo tangazo, umushikiranganje w'indero n'inyigisho z'imyuga yasohoye kwa 27 ukwezi kw'indwi 2018 avuga ko hashinzwe umugwi uzo kwakira abanyeshuri babigeme batwaye inda biga amashure shingiro no mu gice cya kabiri cy'ayo mashure, eka mbere n'abahungu boba bagirizwa gutwaza inda abo bigeme. Janvier Ndirahije aramutse kubo bushikiranganje asaba abayobozi b'indero mu ntara kuza gutora itegeko nshikiranganje rigenga abo banyeshure kugira barishikane ku bayobozi b'amashuri atandukanye, akabategeka kwakira abo banyeshure kubashyira mu bisata bitandukanye atana kimwe kivuyemo hisunzwe ibibanza biri kuri ayo mashuri. Uyo mugwi uzo kwakira abo banyeshure bashaka gusubira kwiga gushika ku wa 10 ukwezi k'umunani 2018. Imbere y'uko abo banyeshure bakirwa bategereza kwerekana urupapuro rwerekana ko bize umwaka bakaweza birete mu rurimi rw'Igifaransa. Urupapuro rwemeza ko uyo munyeshure yiga kuri iryo shure, urupapuro rwerekana ko atacu aheranye kandi atadubuye mu ishure n'impapuro zo kwa muganga. Amadosiye yose y'abanyeshure basaba gusubira mu ishure akaba azashikanwa muri iyo mugu bitarenze ku wa 10 kwezi k'umunani avuye mu buyobozi bw'indero mu makomine. Iyo ngingo y'umushikiranganje ikaba ije gukuraho iyo mushikiranganje nyene yari yafashe ku wa 26 kwezi kwa gatandatu 2018. Iyo nayo ikaba yavuga ko abigeme batwaye inda n'abahungu bazi batwaje batabandanya mu mashure shingiro ahubwo baca biga mu mashure y'imyuga. Ingingo yari yakiriwe nabi n'abaharanira gateka k'abanyeshure, abavyeyi, abigisha hamwe n'abanyeshure. Kiretse abo batwaye inda n'abazi batwaje, abandi basaba gusubira kwiga muri uyo mugwi washinzwe n'ubushikiranganje bw'indero n'abahungutse. Abo nabo baca batanga urupapuro rw'abahungutse hamwe n'urw'abajejwe intwaro. I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Banywanyi namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Ijwi ry'Amerika, Washington DC. Mu Kirundi no mu Kinyarwanda, amakuru avugwa mu karere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, Jean-Pierre Bemba yigeze kuba icegera ca perezida aritezwe gusubira mu gihugu mu kwa munani kugira ngo aje guhiganirwa umwanya w'umukuru w'igihugu. Abatari bake babona ko ukwitoza kwiwe gushobora kuzohindura byinshi muri politike ya Congo. Mugenzi wacu Placide Magambo arabidusigurira muri ino nkuru yacukumbuye.
Kuba Bemba azagaragara muri aya matora bishobora kongerera ingufu n'ubushake imbaga y'abategereje impinduka muri Congo bifuza ko Perezida Kabila yasimburwa ku ngoma. Ababikurikirana hafi bahangayikishijwe n'umwuka w'amakimbirane ukomeje gututumba kubera ayo matora. Mu mwaka w'2021, ubwo yari afite imyaka 29, nibwo Perezida Kabila yicaye ku ntebe y'ubutegetsi igihe ise Laurent Désiré Kabila yari amaze kwicwa. Mu mwaka w'2026 nibwo Perezida Kabila yatsinze amatora ye ya mbere, yongera kuyatsinda mu mwaka w'2011, ubwo yasozaga manda ye ya kabiri, bikaba byakekwaga ko ariyo yakagombye kuba manda ye ya nyuma. Amatora yari kuzagaragaza uwamusimbura yarakerejwe. Ibi byateje impagarara nyinshi muri Congo. Kuri ubu mu gihe igihugu cyiteguye amatora mu mpera z'umwaka, umuryango mpuzamahanga ugaragaza impungenge z'uko Perezida Joseph Kabila ashobora kwiyamamaza ahatanira manda ye ya gatatu mu buryo bubangamira itegeko nshinga, cyangwa se akaba yakomeza gukereza amatora nta mpamvu. Umushakashatsi Adeline Van Hout yabwiye Ijwi rya Amerika ati:
Kabila is Nta gushidikanya na busa, ikigaragara neza nuko Kabila yiteguye kwiyamamaza muri aya matora ari imbere. Akomeza avuga ko uburyo bwonyine Kabila ashobora kuguma ku butegetsi ari uko yakitwaza icyuho cyagaragaye mu itegeko nshinga mu mwaka w'2011, aho ashobora kuririra asaba ko manda ze zakongerwa. Ibyo biramutse byanze kandi birashoboka ko Kabila yakwitoranyiriza uzamusimbura mu buryo bwa rwihishwa. Jean-Pierre Mbemba yabaye vice-perezida wa Kabila mu mwaka w'2003 nyuma y'amasezerano umutwe w'inyeshyamba yarayoboye wagiranye na leta ya Congo. Nyuma y'imyaka itatu yiyamamarije umwanya wa perezida wa Repubulika atsindwa na Kabila. Mu mwaka w'2008 yaje gufungwa azira ibyaha byibasiye inyokomuntu. Mu mwaka w'2010 acibwa urubanza n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ibyaha yaregwaga bimaze kumuhama. Mu kwezi gushize yarajuriye ahanagurwaho ibyaha arafungurwa, ubu arateganya gusubira mu gihugu cye cy'amavuko cya Congo. Ibyo byose ntibyabujije Bemba kuba agifite abamushyigikiye benshi, cyane cyane mu gace k'amajyaruguru y'uburengerazuba. Ikindi gishoboka nuko Kabila yafatirana ukugaruka kwa Bemba akaba yacamo ibice abatavuga rumwe nawe, nubwo Bemba we yifuza ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bose bazatanga umukandida umwe. Nk'uko umushakashatsi Van Hout akomeza abivuga ati, ibyo byose Kabila arimo ni urucantege ku batavuga rumwe n'ubutegetsi bwe ngo babe bakibumbira hamwe bashyigikira umukandida umwe. Undi mukandida utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho, Moise Katumbi, uri mu buhungiro mu Bubiligi, nawe ubu arakora ibikorwa byo kwiyamamaza abinyujije ku mirongo nkoranyambaga. Ku ngoma ya Kabila, igihugu cya Congo cyaranzwemo umwiryane udasanzwe, kandi n'amahanga akomeje kumwotsa igitutu kugira ngo abe yakubahiriza umubare wa manda zagenwe. Ambasaderi wungirije wa Amerika mu muryango w'abibumbye Jonathan Cohen yatangaje kuri uyu wa kane ko ahangayikishijwe n'uko Kabila atagaragaza aho ahagaze niba yaba ataziyamamaza mu matora ataha. Biteganyijwe ko abakandida bazarangiza gutanga kandidature zabo ku itariki ya 8 z'ukwezi gutaha. Kugeza ubu kandi Perezida Joseph Kabila we ntaragaragaza aho ahagaze.
Arakoze mugenzi wacu Placide Magambo. Nuko rero nshuti bakunze, iminsi yose nk'hano mango kwa gatandatu turabashikirije iza ikiganiro kwa Nyaburunga, mandanye mu ryohegwa n'ibiganiro byacu.
Kwa Nyaburunga
ni ikiganiro cijwe rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari bereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga ni misi yose kuwa gatandatu no ku Imana isaha 12:15 zo kumugoroba. Kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima.
Ikaze ni gwanyu bakunze ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika, na cyane cyane mwebwe mudatangwa kwa Nyaburunga. Muti none uno munsi tugiye kuganira kubiki. Muri gwa rukurikirane rw'ibiganiro twahariye kwiyunga kw'imigambwe yatatanye mu ntumbero yo kwitegurira amatora yo mu 2020. Uno munsi turi kumwe n'imigambwe ikomoka ku gishitsi cya Gahuturemi Amos. Turabira hamwe n'abatumire bacu nimba bishoboka yuko iraga rya Gahuturemi riba umusurisuri wo kubunga kugira ngo baze binjire mu matora yo 2020 ari bamwe. Abatumire rero turi kumwe hano ni batatu. Hari ambasaderi Anatoli Bacanamwo n'umunyamabanga mu biro byo kumenyesha makuru mu mugambwe FNL. Ambasaderi mwaramutse.
Mwaramutse neza.
Kaze kwa Nyaburunga.
Murakoze.
Murakoze namwe. Ubundi turi kumwe ni Honorable Pierre Celestin Ndikumana arongoye umugwi w'abashingamateka bakukira urunani Amizero y'Abarundi. Honorable mwaramutse.
Mwaramutse neza.
Kaze kwa Nyaburunga.
Murakoze.
Turi kumwe kandi na Kazimire Ngendanganya n'umukuru w'umugambwe Paripe Agakiza. Mwaramutse Ngendanganya.
Mwaramutse neza.
Kaze kwa Nyaburunga.
Murakoze.
Murakoze namwe. Mu gutangura mpereye muri Paripe Agakiza. Kazimire Ngendanganya murongo y'umugambwe Paripe Agakiza. Paripe Agakiza hari icyo yobipfana na Gahuturemi Amosi.
Murakoze kuri icyo kibazo. Umugambwe Paripe Agakiza watanguye witwa Paripe Hutu urongo we na Gahuturemi. Gahuturemi yitabye Imana mu gihumbi n'amajana icyenda na mirongo icyenda yacyasubirwa n'icyegera cyiwe Dr. Karatasi yacyarongora Paripehutu gushika mu bihumbi bibiri na kane hanyuma Paripehutu ikihinduka Paripe agakiza Karatasi acyayirongora kandi gushika mu bihumbi bibiri n'indwi itariki cumi na zibiri z'ibihumbi z'ukwezi k'umunani ibihumbi bibiri n'indwi niho haba kongere barantora ntamba perezida wa Paripe agakiza ubwo rero twebwe umugambwe turimwo ni novuga yuko ari bandanya rya Paripehutu ko twahinduye izina kugira twisunge ibyavuye mu masezerano y'Arusha mu bihumbi bibiri nicyo gituma irage nyamukuru budufise ni ya demokrasi nkeza buntu kugwanira demokrasi nkeza buntu uko Gahuturemi yayivuga demokrasi nkeza buntu yonyene ishobora kuzana development ko finalite ni iki nuko twogera demokrasi idufasha izana iterambere
urakoze ndagaruka reka nkubitire muri FNL ambassadeur Anatole uhagarariye muri kino kiganiro FNL FNL hari kifana na Gahuturemi ya mose
ego cyane FNL irafise kifana gihambaye na karata na Gahuturemi mpereye ku nkingi zigize umugambwe Paripehutu Gahuturemi yashizeho FNL kindi shiri imbere ni ubumwe kumwe n'ikintu gihambaye gose mu nkingi zitanu sino kuriwa ndavuga izindi ikindi naco no uvuga turi kumwe na Gahuturemi no kuvuga yavuga ico gihe ati umuheto kuwushira imbere ni naco gituma FNL muravyibuka neza yarasinye ku biganiro byabaye ico gihe mu 2008 twasinye akoro na leta y'u Burundi kugira duhagarike ingwano kuko na Gahuturemi yavuze ati hazogira igihe dutsinda ubu twovuga ko imigambi ya Gahuturemi twamaze kuyishikako kuko ubu ntawovuga ngo abahutu turakumiriwe mbaye ndagezaho
iragijya Gahutu wose sangura muri FNL abasanga ari kiri
ririho cyane turamaze no kuvyerekana kuko nkuko nabivuze twebwe dushira imbere ubumwe ubumwe rero ni twe twabutanguye twaramaze kwegera imigambwe yose ikomoka kuri Gahuturemi twahereye kuri
iragijya Gahutu
twaramaze kumvikana nta nzokumva bavuga ngo iragijya Gahutu bavuga bati umugambwe FNL
bace basanga yijyo iragijya Gahutu
bace barisanga yo kandi baranezerewe
FNL cyanzo yo ntimurayegere
nayo nyine turi mu migambi yo kuyegera kandi ndazi neza ko hariho ukuntu bikorategurwa
mwavuze umuheto muracyakorana n'abari mu ishyamba rero
oya umuheto ndababwiye ko icyo igihe cyawo cyamaze kurenga nk'umuntu yovuga iby'umuheto yoba atakora kwizira ya Gahuturemi
iyo bavuze FNL hari n'abacyo bakubwira ngo nzabampema mu rukoko na hehe yaba dusanga FNL hari ishami rya gisirikare rikigwana
oya ijyo ari kigwana ubu
nacyo mupfana nanza bambe
ijyo ari kigwana ubu ryo bari tasomye neza inkingi z'umugambwe
aho kwanza bambe mayo ntimwemerana
oya mukivu bafise umuheto bavuga ko akikora gwana na leta ihari twebwe ntishobora kubemera
reka mpindukire mu mizero y'abarundi honorable Pierre Celestin urongoye abashinga amateka bakukira runa nirwa bigenga amizero y'abarundi daba dusanga hari icyo bipfana na Gahutu
muri FNL amizero y'abarundi ndarivuza FNL kuko barakunda
kandi FNL
nagomba uyu munsi ndagashire ko kugira ngo abantu ntibatakaze gutahura ibyo turimo kuko twebwe turi FNL yigenga itagendera mu kwaha ku butegetsi hanyuma ibyabaye gutyo ego ndabishika ko mu myihanganire gato kuba vyagenze gutyo tukitwa urunani rw'abigenga amizero y'abarundi nuko batwatse umugambwe kandi barabizi ngene byagenze aho kwari kugira ngo ntibumve kumenga no ba naje ngaha nk'uwitayemwo batahure icyo turi kandi twemera kandi cyo turi nico nabanywanye bacu baba bari kuko turabafise barahari ngira ngo mwara babonye reka rero tuduga kwijambo
ndanywe tuzi ati batwatse umugambwe bani bande
umugambwe uri ku butegetsi
twirinde gusubira mu ngwano twirinde gusubira mu ngwano simata za mahoro n'umutekano twirinde gusubira mu ngwano twirinde gusubira mu ngwano twirinde gusubira mu ngwano simata za mahoro n'umutekano twirinde gusubira mu ngwano twirinde kurara twicwa twirinde kurara twibwa twirinde kurara tunyuruzwa twirinde kurara duhunga twirinde gusubira mu ngwano simata za mahoro n'umutekano twirinde gusubira mu ngwano
cyo dufana tubanze tukibereke ubwa mbere muvuze ngira gi cyagaho turemi nuko banza gutahura ibyo ari byo kuko aho niho twotahurana neza kuko bagenzi banje ngaha bavuze bati twebwe icyo twaharanira twaragishitse ko bati twaharanira ko muhuta adakumiyigwa twarabishikiriye kuvuga ku rugamba rwahe
ariko baravuze ati hariyo demokrasi nkeza buntu
niho rero ngomba ngaruke ko mu bisanzu rugamba turiko ntigwahetse nico gituma tukiriho nico gituma tukibandanya urugamba rwa politique kugira ngo dushike byukuri kwiryoragi icyo dufana rero ni ibintu byinshi ariko dufatiye no kuri demokrasi nkeza buntu bamwe bw'umure badatahura bamwe bitiranya nuko umuhutu kumbura shika ku butegetsi bikaba birangiye nagomba mbanze ndabibutse ku iyo demokrasi nkeza buntu no kuvuga ni demokrasi ishingiye kuri cyo no kwita mu gifaransa la dignité de l'homme kugaciro n'agateka ka muntu aho umuntu wese yubahirizwa akubahirizwa icari akubahirizwa ivyumviro vyiwe akubahirizwa na cane cane kubera ubumuntu bwiwe hanyuma muri iyo rero habaho ubutungane hateza kubaho igihugu kirangwamo n'ubutungane ubutungane bwa bundi wa muntu atunganirizwa ubutungane butandukanye n'ubucamanza aho umuntu wese yumva ko yubahirijwe mu biwe no mutwiwe kandi atunganirijwe abantu batunganirijwe kumwe ivyo bikadushikana ku mahoro amahoro nayo akadushikana ku iterambere ivyo rero turacabihagazeho kandi turacabirondera hanyuma bavuze hariho wacicijemo ngo yibuka inkingi zibiri mu bisanzwe inkingi z'umugambwe paripautu zari zitanu kandi n'ubu ni zitanu
nabwo yavuze ati ni zitanu mugabo reka mvuge zibiri muri zo
ego hariho izo birengagiza kuko bazi impamvu kandi ndabatahura hari inkingi ya mbere yo kwiyemera kumva ko nimbura umuhutu cyangwa umututsi nuko Imana yakugize nimbura umutwa uvyemere uvyemange uvyakire hakaba inkingi y'ubumwe abagira bati abantu babanze baje mu baje hamwe bashobore gushyigikirana kugira ngo dushobore kubandanya neza uru rugamba dushike kugateka kacu
iyo na ambasaderi yayigariseko
hariho kandi umuhuza za ariwe mugambwe ariko kandi kugira ngo kigende neza hacaze yindi nkingi y'indongozi hateza kubaho indongozi nyazo hanyuma hariho n'inkingi ya gatanu y'umuheto hariho wayitiranije n'ibindi ntiwe ndagaruka ko nabivuze ko namugaruka ko hari abantu bita mu bintu batabitahura neza izo rero ni nacyo cha gipfunsi wabona bamwe badukana kumbure ntiwe ndagaruka ko nabo nyene urumva ko ari zitanu nizo twashira rero tuzifatire hamwe kudushikana kuri ya demokrasi nkeza buntu nashimye kubanza kubabwira mbega icyo ragi muri ko muravuga ni iri ubu rero ko muri tahura ngira ngo baraza barishura neza barabe ko byukuri bakiririko
mutsubiye muri paripe agakiza muvuga ko mwashitse kumbe hari migambi igahuturemi yavuga yo kurandana n'imizi intwaro irangwa n'ubugunge n'ukurenganya abandi ibyo byarahavuye ubu nta namwe
bihinga yanje na mwana wa mama n'ibindi byinshi bibi
Kazimiri
murakoze ku mijambo bijya bintu tugume tubihanira yavuze ubutungane n'izindi valeur n'ibindi biranga demokrasi ubu nibwo rubanza rukuru ibyavuze byose ngo twarashyitse ntiturashika ntiturashika
kuko abivuze ko mwashitse hariho wabicishijemo ngaha asije nabivuze ko twashitse
navuze nti demokrasi nkeza buntu uko yayivuga kugira tuyishikeko demokrasi nkeza buntu iravise ibiyiranga ntiturabishikako nico gituma urugamba rwa politike rubandanya ubwo 1993 habaye kudeta baburabuje demokrasi niho rero twaciye abasigaye batuyoboka bace biyungunganya baca bagira FDD intagoheka general misigano yatanguje ntuze FNL 83 niwe yatanguje FDD intagoheka muri mars 1994
twirinde gusubira mu ngwano twirinde gusubira mu ngwano
simata zamaro n'umutekano twirinde gusubira mu ngwano.
Aha niho harangiriye igice cya mbere cya kino kiganiro. Aho twari twashimikiye kwisubiza hamwe ry'imigambi ikomoka ku gishyitsi cya Gahuturemi Amos. Reka ndagushimire Ambasaderi Anatole Bacanamwo, nibutsa yuko uri umunyamabanga mu biro byo kumenyesha makuru by'umugambwe FNL. Wakoze kwitaba kino kiganiro.
Namwe ndabashimiye cyane, mwakoze kudutumira ikiganiro, mbona cyari kimeze neza.
Urakoze. Reka ndagushimire nawe Honorable Pierre Setendi Kumana, urongoye umugwe bashinga amateka bakukira amizero y'abarundi. Wakoze kwitaba kino kiganiro.
Mwakoze namwe ndabashimiye ko mwantumiye, kandi ndashimiye n'abatwumvirije, ndabasaba kurema kugira ngo ijyagaho tutararibandanya kandi tuzorishikira.
Nawe ndagushimire Kazimire Ngendaganya, uri umukuru w'umugambwe Paripe Agakiza, wakoze kwitaba kino kiganiro.
Murakoze je ni gena ya Kazimire ministre wa Paripe Hutu, nijyo je namubaye nta nundi azomwa nta nundi yamubaye imbere ndi nararibonye rero. Mwakoze rero kuntumira byoshye ndashobora kuzandatanga umuco rimwe na rimwe muntumiye, ko ndabona ko hari byinshi abantu batazi, ko kenshi na kenshi no muri CNDD-FDD hari aho tuvugana muri CNDD-FDD ngumva na CNDD-FDD ntibayizi.
Utwo mwanya kuye hakiri kare nyene nta kundi mwaratunyakuye.
Ndagushimire nawe wahisemo.
Naho byadusubije inyuma gatoyi.
Ndagushimire nawe wahisemo gukurikirana kino kiganiro, mwese muranige mu banki no mu byanyu, naho gutaha.
Kwa Nyaburunga
cari kiramesejwe na Jerome Niyonzima.
Kwa Nyaburunga ni misi yose kwa gatandatu no kuwimana isaha 12:15 zo kumugoroba.
Kwa Nyaburunga ni kuri radio Ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nuko rero nshuti bakunzi, murumvise mwe miganiro tubatumiriye gukurikirana ni yo muri isanga mukurikira kuva kuwa mbere gushika kwa Mungu. Ikindi kiganiro hariho nka iwanyu mu ntara ni kuva kuwa mbere gushika kwa gatanu igihe cy'isaha 7 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Hari n'ibindi biganiro bitandukanye dusangira ijambo mumva imisi yose ya gatandatu ni ya Mungu. Mushaka kandi kumva ibiganiro byacu kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com. muzoze murahacisha amaso muzohasanga ibiganiro, amakuru n'utu video dutandukanye. Mwakoze mariko muratwumviriza bakoze amenyesha makuru bacu batandukanye bagize ibishoboka kugira ngo amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya bikunde. Yakoze Innocent Kimenyi yegeranije amaju yacu hamwe na ingenieur yamufashije muhinga bw'ivyuma na Lidiane Ninahazwe narindemesheje ibiganiro vyuno wa gatandatu higenekerezo rya 28 ukwezi kw'indwi muri 2010 nindwi. Muranigwe mu banyu no mu vyanyu, mwongere mugire weekend nziza.